Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, internet radio yacu voa.com.
Ukugira ibyiyumviro bidasa, twategezwa kubibona ko ari ubutunzi dufise nkatwebwe abarundi. Ntibibe isoko ry'ukwankana, ntibibe isoko ryo kugiranira nabi.
Uyu ni Ndikuriyo Isa wo mu rubyiruko rwa FNL ishami rya Agaton Rwasa, na makuru yo mu Burundi. Mu murwa mukuru w'intara ya Rumonge, urubyiruko rwo mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi rurangije inyigisho zo gutatura amatati bidaciye mu mahane n'imvugo zikomeretsa. Bari mu migambwe itandukanye kandi baturuka mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge. Fidelite yishatse aratugezaho iyi nkuru.
Mbure hari nabo kwibaza bati hari gihe bidakunda ko mbone nakurezi icarana n'ivyuma vy'indege icarana n'abajerere, ariko mabona ko byukuri atakibazo na kimwe. Tumvikana ko uruganda bitwebwe ari inyungu nini ya cyane.
Ubwo ruganda ruvugwa nk'inyungu rwahuje urwaruka ruseruka imigambo itandukanye iri mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge. Kuri wa gatanu ku mugoroba ubwo rwaruka rwari ruhejeje kuronswa inyigisho zijanye no gutatura amatati idaciye mu ngimba, hamwe no gukoresha imvugo idahuhura ariyo communication non violente mu rurimi rw'Igifaransa. Izo nyigisho zatumye kumenyana hagati y'urwaruka ruva mu migambwe itandukanye, Nyandwi Zaburoni n'urwaruka rwo mugambwe CNDD-FDD.
Twahunguka ibintu byinshi. Ikintu cya mbere hajya kumenyana n'abantu mutari musanzwe muzinanye, icyo ni ikintu gikomeye cyane.
Ndikuriyo Isa wo muri FNL kwa Gatongwasa yaduye akarere k'inyungu yakuye muri uko kumenyana.
Kajewe nabonye abantu benshi na cyane cyane nk'abatwari mbonera kure mu ntara ya Makamba. Nahora numva bavuga ukundi, babaha ayandi mazina adatomoye. Twavuganye kuva nijoro turi kumwe, tuvugana neza. Urumva nk'ico cyabaye igikorwa cyiza. Nizere ko uko biriko biragenda dushobora kuronka inyungu imbere.
Ku ruhande rw'imbonerakure bahamagara batavuga rumwe, kureba kubafatira mu kivunga. Ku bwa imbonerakure zose simbi. Nyandwi Zaburoni:
nibareke kwitinya, imbonerakure bayibonye ahantu ntibamibishiramo bimwe by'abandi bantu ngo imbonerakure mu muntu w'inkozi y'ikibi. Ubu bubi burashobora kwaduka mu muntu uwo ari we wese, nk'uko imbonerakure ishobora gukora ikibi kuko nawe nyene ni umuntu. Mugani bisigura yuko twitwa imbonerakure ariko twitwa inkozi y'ikibi.
Ubwo rwaruka rwari mu ruganda rw'inyigisho z'ugutatura amatati bidaciye mu ngimba, hamwe no gukoresha imvugo. Izo nyigisho zatunganyijwe n'ishyirahamwe Yakora Uburundi. Adela Hatungimana, icegera c'umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu akora mu Burundi, avuga ko izo nyigisho na cyane cyane izijyanye vugiremesha ko ari kirumara mu biganye bihuza abanyepolitiki.
Abantu bajejwe abandi baravugana n'abandi. Mu kuvugisha umuntu rero mwese yo kwirinda kumukomeretsa ku mutima, kuko twari ko turavuga n'ibyo kuvugana n'abantu utabakomeretsa ku mutima. Nibaza ko nibiganire iyo biko biraba abantu baganira neza iyo badakomeretsanya ku mitima. Nihagira rero muri aba abategwa iteka ryo kuja guserukira abandi muri ibyo biganiro, ibyo nibaza ko ubwo buhinga bwo bafasha.
Ugwaruka rwa rwitabiza inyigisho rwa buri mugambwe ku butegetsi canke itavuga rumwe nawo, icyo wahuriza ko nuko izo nyigisho zigiye kubafasha. Aho rero Ndikuriyo Isa wo mugambwe FNL kwa Gatongwasa avuga ko ubudasa bw'ivyiyumviro ngo tegereje gufatwa nk'ubutunzi hakubonwa nk'intambamyi.
Ukugira ivyiyumviro bidasa, twategezwa kubibona ko ari ubutunzi dufise nkatwebwe abarundi. Ntibibe isoko ry'ukwankana, ntibibe isoko ryo kugiranira nabi. Ahubwo twicare hamwe, ntitwicara dushire ibyo vyiyumviro bimwe umwe afise ibihunda kavitabiriya tubishize hamwe, tashobora kubaka uburundi bwacu kandi bukaba uburundi bushobora kurangwa na demokarasi.
Uruganda rwahujugaruka go migambo itandukanye mu ntara zitatu zigize ubumanuko y'igihugu cy'u Burundi rwabereye ku mugambo kuri ntara ya Rumonge rukaba rwamaze iminsi itatu. Ku mugambo kuri ntara ya Rumonge, Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Inteko ishinga amategeko y'u Burundi irasabira imbabazi abanyeshuri bafunzwe bazira gusibanganya amafoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo by'amasomo. Iyi nkuru twayibagejeje ariko tuyigarutseho twayohererejwe na Eloge Wilikaneza.
Bahejeje kumviriza icegeranyo c'umukuru w'umugwi wagiye mu ntara zitandukanye kuraba ko ikibazo c'abana bafutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha cifashe, abashinga amateka nka bose bafashe ijambo basavye ko aba banyeshure bohabwa imbabazi. Uhereye kuri Gerard Daniel Ndabirabe, umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD, President Nkurunziza aturukamwo, bose bavuze ko ico ciyumvira atanu umuyobokigaya.
Nta kindi mbona je ku giti canje atari ko twobasabira ikigongwe, ariko rero bikavuga yuko n'abavyeyi nabo nko kure ya mashure byagiye biraboneka nabo nyene busaba irikigongwa turabona ko hamwe hamwe byakozwe ariko nahandi bikogwe ikindi cha kabiri nuko gusaba ikigongwe twosaba ko nabanyeshure aho hantu byabaye nabo ne basabira ikigongwe bagenzi babo kugira ngo ikibazo kibe clôture ariko none hazocyakurikira inyigisho nyizo gukundisha igihugu kuko biraboneka yuko koko bashobora kuba barahenzwe cyane babigemo batabizi cyane babigiye kubera kurikira ibyo abandi bariko barakora batazi ibyo ari byo
ibishikirizwa n'abashinga amateka byanyuze kandi n'abagize ibiro by'inama nshinga amateka agatorwasa icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka yunga mu ry'abandi bashinga amateka mugaba saba kwa abanyeshure bo kwigishwa kubaha ibikoresho bahabwa
naje shigikiye abavuga ati ngo gwaruka rusabe gukigongwe ko brazi mu kirundi baca umugani ngo umwana bisha mu ngo byo akayimuhekamo naho byabagoye bagakora ibyo bakoze bidashimije na gatoyi ahanini imbere wovuga ati kumbore bamwe bumvise ko hari abakoze ibyo bintu ku ishuri runaka bamaze kubyumva bivugwa ko nabo bashobora ko babagize ka kandi kugwiganwa nabo bakagira ati ndatwe tubigire ariko na cyane cyane icyo bagikuru nuko ugwaruka gwa Burundi gwo kwigishwa kumenya agaciro k'ibikoresho babahabwa mu mashuri uko gitabo uchononye n'uruhombo kuri we uchononye ni n'uruhombo kundi yo gikoresheje nimba hari cyo bakitabashibishije bakamenya inzira bo bicishamwo ko atari yo yukuvyonona ariko kwa kuvuga bati bakabwira ababijejwe ati kumbure ari bishoboka kagakosorwa
umukuru w'inama nshinga amateka nawe arashimira ibyiyumviro by'abashinga amateka bagenzi be ariko Pascal Nyabenda yibaza ku inyifato y'abanyeshure yo gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo ishobora kuba ifitanye isano n'ibihe bya politiki igihugu gihitiyemo
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation ndukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampirie
gushika ubu abanyeshuri barenga 10 nibo bafunzwe bagirizwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ugufutanganya amafoto ya president Nkurunziza mu bitabo byatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byatanguriye mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba ku mashuri abiri mu nyuma zarandagase mu ntara za Muramvya Ruyigi Cankuzo Bubanza Rumonge Bururi Gitega Bubanza Karuzi na Muyinga mu ntara zimwe zimwe ababyeyi bari kumwe n'abajejwe indero ubutungane n'intwaro bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe bategeka kuri ibitabo byononekaye mu zindi naho abanyeshuri barafashwe batabwa muri yompi abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo barareko urunani rw'amashirahamwe hanyuma agateka k'abana mu Burundi FENADEB ruvuga ko rushimishwa n'ivyifuzo by'abashinga amateka byo gusabira imbabazi abana bagifunzwe Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani avuga ko ikibanza c'abana atari mu mabohero ahubwo ari mu masomero kugira ngo bategure kazoza kabo Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda bakora uko bashoboye kugira ngo biteze imbere harabo umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yasuye I Kanombe I Kigali.
Turi Kanombe hafi y'ibitaro vya Kanombe mu butike y'abarundi bane bageye hamwe kugira biteze imbere muri butike wasanga ibisuguti umuceri ibiraya amavuta amatomati bitoki n'ibindi byangombwa vyo gufungura abagore batatu n'umusore umwe nibo biyumviriye iki gikogwa Josiane Kwizera namusanze ari waramukiye kudandaza atubwira uko urudandazo rwabo rwatanguye
je urumva narahunze n'ivyo kugira twiyungunganye twebwe twarose abantu badufasha numva baratuguranye kugira dushobore kuronka ico dukora gitwirwe muhira yonke ayo make make nyene yarasiyo ku munsi
akabutike nakagonye
oya siki wanje cyenye ne turi bane ubundi turi bakenyezi batatu n'umusoro umwe
kumburane tunadukiye none tutumwe no kubantu bari mego ni dukiye
tutuno ni dukenya ariko ubona twatwaye amahera atari make urumva ibya botike bitwara amahera menshi usanga kimwe wakiguze ugasanga ubuzi kindi nubwo ngo bisaba ko wama uri kurashiramo botike impamvu twayiyumviriye kwasanze kumusi kumusi abantu barasoma baragura ibintu bikenewe bitutumye twa duto duto rero duce dusanga ibyo ushaho kugumuronka mahera hestoha twara yitinye twe twayimviriye ko mbwa dusanga byo dutwara amafaranga menshi uce twimbere ibintu bituma tuguma turonka abantu kumusi kumusi amafaranga yinjira twara byimviriye tubagira projet hama turabade dusanga muri mezo sharimo barashaho kuduha umugurane cyo turabasaba nabo bacha baratu
kubisanzwe mu muco w'ikirundi umugore abafite amabanga menshi mu rugo harimo no kuraba abana Nadine nawe nyene afite umutayi muri aba bane kandi afite abana bato batarashikana imyaka 5 atubwira uko bavyifatamwo iyo bagiye kudandaza
nta mukozi dushiramo turikorera ngo turibone turipanga tukamenye ngene dukura kurana tugakora bamwe akaja kurangura wonda kamenya ko ategeza kuba ari hano kugira ngo akore
umwe yamakora ya mari wawundi
oya turahindura kumunsi kumunsi hanyuma nuja kurangura turahindura uja kurangura
iruhande ivyo nta kindi kintu mu musanzu mukora mu buzima bwanje
nta kindi kintu dusanzwe dukora niyo tugitangura gukora nibinyere dutangwe ko twaje turi hano turi impunzi tuzakomeza ko hano tunyitandukanya ko twamaze kwinjira muri business ugenda uruguruka mu mutoka ubona ko urashaka gukora nibindi bintu nivyoroshye nyene umuntu atabana ariko mukete ko turakora urudandazwa twagize imana mezo sharom ishora kwakira abana abafisa abana bato bien sûr mezo sharom nabira iri abashifisa abana bo muri maternelle comme si mona kashora kuba libre agire chapeau
mu kigo maison shalom bavuga ko bafashe imijyango ifisa abana batarashikana imyaka 5 n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 25 na 30 Valentin numuza bikogwa jejuite rambere mu kigo maison shalom
maison shalom itanga ico two kwita garantie ikishinga mu nyagihugu w'umurundi w'impunzi kugira ashobore gushikira iyungurane no kuvuga yuko umugambi bakiwutegura bari bateguye yuko abazoshobora kuronka izongurane baba imijyango ifisa abana bari munsi y'imyaka 5 kubera iki nuko abo bana bari munsi y'imyaka 5 imbere yabo haba hari ingwara nyinshi zishobora gutuma bakura nabi mu gihe bonse nabi mu gihe bashoboye gufungura nabi muri iyo myaka abandi bantu bagenewe izongurane ni ugwaruka bakobwa n'abahungu bafise hagati y'imyaka 25-30 kubera iki nuko nabo bakobwa nabo bahungu iyo bari muri iyo myaka kenshi badaheza ngo barinde inzara iyo babuze ubwo buryo baraheza bakaburondera mu zindi ntumbero zitabereye umurundi kazi
mbega kubera iki mubahingurane gusa atanumwe mu humutahe ngo yimenye
muri kahise mezo sharumi byo bintu yarabikoze ifasha gufasha kugutyo mugabo munyoma byavuye byerekana yuko abantu baheza bagacha baguma muri ivyo bintu byo kugomba gufashwa gusa badaheza bashobore kufungura ivyo babiri yakuye
mugihe havugwa bamwe mu barundi na cyane cyane gitsina gore basa nabihebuye kubera ubuzima bubi bwo mu buhungiro bagahitamo kwiyahurira mu busambanyi canke mu biyayura mutwe Nadine abanura kugumya ibanga
no bahanura ko bareka gufata ingeso mbi ngo nuko twahuye nibazo nk'ibyo guhunga kuko biri kose umuntu yumvira akakora usabagashira mu mutwe ko bategeza kugira ico bakora ko mezo sharomira hari uyituye uraba jeune irapivireje cyane aba jeune bari ngahaye mu buhungiro irapivireje mu magi sabana batoya nkuvuga ngo uyituye iraguha umutaho gakora ariko gusaba kuri umutwizo ngesombi no kumva ko bategeza kwirirwa banywa inzoga bayanywa ibiyayo ya mutwe ariko bamenya ngo naho guha 20 canke 10 uramenya ngo ndadaza kanu gato gahwanye n'ivyo 10 kuko natwe ntabubusha kugandaza je muri yone wohera kuri byinshi ariko ayuronse yose menye icyo kwiye gukora gusaba reka izo ngesombi ariko
mugihe bamwe bibaza ko guhabwa iyo mitahe bisaba ikimenyane maison shalom irabihakana ahubwo abantu ngo bashobora kuba bafite amakuru atariyo ikigali Bita muka musoni ijwi rya Amerika
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ye mugaho kurabira mu biti by'urugo ntushike namaki
Kumbe wari wamboye
Eh warazi ko ntabona
Ashi yambaraje kwibunja kiye
Bega shana gucakira gute kandi ntakivahondi Ubusigaye ndumusunzi w'inzu
Nibavuze gashaka kimuga gesomba umwugara
Reka shakufina
Naho tare kumfata wari uko minduru nka caniruka
Ehe muhungire nabaye amasomero yamfise ngaha mukuguru
Eh
ntiwokumviriza ingena meze
Ya. Erika shabga bundi warababai.
Eh, wazo kwa gofin.
Ukoni kwa hamedzi.
Mwebe mwabo nyari bisanzu.
Sha, datanga iwa.
Nukuli kozo. Yona rayen da gusinzi iranyi. Hai haranja. Ni wali kuumfa.
None gash. Hamati warose ngushireko.
Narakaros.
Erika hamugabo. Urafata kabando je kwa muganga. Ago wasi.
Aho nshaka tikara aho numva ndiko ndatora mitende mugabosha nje niyishye
wije gutega wanga
hajya muri entraîneur ntimwabona ko ngenda nk'ikirobo
eh ago vraiment asha ahubwo warantangaje
cyangwa hajya ntiyari jewe
yego
sahari inzoga zigendera
sha ibyo uvuga nibyo kuko narabona ko witanga bidasanzwe kumbe
naye naraye ndi ntere kubera inzoga naye nanyoye
kumbe
hajya wana nita kwa wewe wese
eh
sahari ndarane
None zonzoka ewe izonzoka zikugira gucyo wari wazikuye kandi urumunyeshuri
ego umukinyi umupira nk'ukwanje
ego
uwo muhuye wese arakugurira ayahuguha amafaranga utahara muhira
none ga joke n'umuntu ago inzoga nkizo zineza kuri umukinyi umupira ubona ari urukundo
he n'umwana
eh none ubona ko bagomba kugira nabi
Mu bisanzwe hazikwagira ne mugabo kwiri sibyo
sibyo nyene kunywa inzoga turabakinye sibyiza na gato eka mbere zitwego bakinye gusa inzoga ni mu nzira zose zishoboka zigira ku bajene ho bikaba ibindi bindi
oya mugabo rero shafi yaka abo twasangira uko bama niko nabo bagotomera
eh rega nabo
nabone biya
eh none kumvikane mo fridge okay
yego
abo bazinywa biyumvira ko ari furahisha
eh
ariko ntibamenye kamagara yabo ariko arahasiga
bwa banyi muri abo twari ko tudisangiye harimo abagize gisanganya uwo munsi nyine bari ku moto none marke ntumunsi
eh marke ba marke umwe hezara ne passe umwe hezara ne passe ku shuri wari
yego yararindiriye kujya muri kaminuza
none yabayiki
ko ariko turasangira izo nyobwa
yego
ariko adutera inkuru ziyo yahora mu muji Basha, hageze guta, nta wasezeye uwundi.
Nuko bibeza babo rero.
Jewe naherutse yuri moto. None ugukuru kumanitse kwa muganga.
Yumva gashaje oke. Turaba nawe rero bigenda gucyo. Ntubona ko ekipe yacu ari kubihombye umuntu w'ikiro nkawe.
Yumvire.
Ni hatari.
Niba aramuka buguruya ni akademiki atarakira. Azo barase umwaka wose.
Tubaye tureka n'ibyishure. Jewe narumvise narebonye ziganiye. Bahagere bavuga. Gushobora guhera ni deni ryo sufiti abantu ariko ntushobora guhera ni inzoga wanyoye
aho ushatse kuvuga gafi yako
naje unaciye nsiguza nkuko kwawe
ne bakubariye gute
aha nukuvuga yuko inzoga ugumye uzinwa impera ni impera ukazira kugirira ingaruka mbi mu mubiri wawe
shafi yako ko nciyengira ubwo
bugire nyene uzihebe
basha urakoze kuza kunsuhuza ukampa niza impanu
yego
ewe wa mugore bwa bundura komeye urabona uwo murindi wawe uwo mengura cyari nkumi
ni witwengere mwana w'abantu ereka shasi kita asugukomera nubukene kukubura uwo ntuma
ubutuma mubiki wewe hanjera urashobora kuvuga ku Kenya kandi imisi yose murambona utonda kuri komine
ewe sha muvyo nkenesheje nivyo birimwe
nawe
none wewe iyo bariko baravuga ko umukenyezi yova hasa gahagarara iterambere ryahabaye wowe ntacyo bikubwira gasi
eka na jewe uwo nyemera ko azompemba nogira nkuko kwawe
ako gasiki ugira uvuge rero ko jewe ngiye kuri komine cyanke nitavyo muzindi nama zose badutumiyemo mba ngiye guca amafaranga
Ewe yemwe. None ico kintu co nkura muhira nkaja kwirirwa nshinyamenye ku ikomine co bari giye.
Kandi nyene. Dorine wanyu ntiyababwiye ko hari inama y'abavyeyi uno munsi ku ishuri wawe.
Yarabitubwiye. Mugabo nkabanzi ku minsi yose baduhamagaye. Atakindi bavuga atari amafaranga. Cande kasa kabari wagenda. Kandi niyo atagenda jewe. Ntiyo nari kujamu.
Kubera iko toyitaba gasitse.
Nico nyene.
Erega naho bo baba bakamafaranga. Baya bakirikira ukuri twoyatanga ari kuneza y'abana bacu
erega naye nibagiye yuko ufise menshi usigaye umeze nka yamashire hamwe atabari mbabari
none ngahugombye kuvuga iki gasiki
nico nyene wena
yemwe naho nariko ndihura nomba rero no kuraho ndayisangira hose baransigurira ibyo bashitseko
ntiwumva kuri umutegetsi badashobora gutangura inama utabonetse wibandanirize ntiwirize abantu kwabaje nde ngo nisigita yagutebeje
ewe wa mugo Wewe hari ibintu uri kuramfinyika ntumva nkaneze.
Ariko we na uragora.
Kandi byo bavyiza ntomoreye. Kugira ngo nande ndaguha umuco kubyo wowe utumva neza.
Eh ndagutomorera ni kare. None wewe wonsigurira gute? Kudahemba umushahara.
Aho.
Kandi ushobora gutunga nibisiga utazi niyo byazananye.
Nukuri n'ubu ndagusabe sikita. Ntomorere neza kuko sindatahura. Icyo uri kurambari?
Ariko we nawe. Nkuko rero womenga urimo ko ndavuga ntugumba.
Eh mwanyo be.
Wosigura gute? Ngene ushobora gutunga kirya caduka nambari gwavya? Ukamurihira amashure yose, ibyangombwa byose utazi niyo ya jaba.
Bega nivyo wambarira sinumve gasi.
Kuri nivyo nyene.
Nagira ngo rero nanje ndakubaze isi.
Mbaza ndakwishura. Mugabo ibyo ari byo byose riri sese uraturangira ukura sha. Natwe tuze tujeye.
Nzoha kurangi icyo ndakubaza
sa
ubwo wewe bizobeje urabi
wewe bizobejo we menya ko tutari imana canke ivyo bihuriye he n'ivyo turiko turavuga genda mu nama ntucereza abantu ngo ni jewe
urabivuze kandi nivyo
nivyo
ivyejo bizimana nyo nyine
eh
none wiyumvira ko kijya kibondo rwaruvugana gahemo kwatigeza abavyeyi
yabigeze hanyuma bagakora ivyaha bagahunga none wewe ivyabo birakuraba
Ariko sikitana wewe rero uzi ko umuntu wese ahunze kwa bayahunze bibi yakoze
none abahunzike ko numvise ko na wewe utazi namamuko yiwe ari ugacupfa gukwegera mu nzu
sikita ntacuvuga gucyo kandi nawe warabyaye uramenya ko buca bugacana yandi muko
yakunshira imizu kuzimo rero
nawe we ntuzuzokurererejo turabonanye
nugende jewe ndazi ko Dorine wanje azitunga mu buzima Begai, utangu ivyo kuchama.
Aho
kugoma ningo gambide tuduga.
Aha.
Ngira ngo mama wanje wasize na make ya muhira.
Nukuri niyo ntari kuyasiga. Iyo ntari kuduga ntiyoze. Kandi mvuye kumwonga hewe. Ntegereza gukurikiza impanuro ya mama.
Aho. Kandi rero shamwe murahiriwe muri n'umuyugurutse abaganirira twose.
Nane gafanze. Wowe na mama wanti muganira.
Turaganira mugabo ntameze nk'ubya wanje. Tembora ndabiyo mwasukanye.
Eh,
numva vyo ndabamvise. Umengo muri ba banyakizungu bahatari.
Yera sha, mama ntatize amashure menshi. En tout cas, no mumenaje habishitse kwe.
Yego vraiment.
Aho no duga nsa nkuko namanutse nsa, ntitwogena tutihuri. Hewe.
Abo, ndanashika kwitegereza inge nuse.
Biza by'abantu. Ni wa wonda kubwira ko umukobwa haciye hose baguma bamuraba. Ko rera ruko ama yisuganije, akamanisuka ariho hose.
Ariko mama wawe yarahise kwe
mugabo haraharenze urugero nuko iyumvire ko mujyanye n'ahantu acagenda aragutekeka ngo kirya kirya kugira kiri kandi uri mu nzu y'umuntu ibaze arasubanisha rimwe
nawe wasarira ari mu nzu y'abandi byarabifuza
aha wowe mama ntumuzi ugize ngo uragira ngo fyo acakubwira ngo umukobwa ntawe umushino
n'ese
basi uca wisuganya n'amasoni ukabikora Kandi bene urugo baragushimira ko bakebuye
basha bo bana ndumungaraho gwa
ya
umukobwa umugabo yo mwironke yo bayahirira je harahakora ibintu mwira nkamarama
cyo rika kumbarira jewe
imwe naramukariye ndamubuza ngo ntabacigo
yakuvuga
acambarira ngo camutunzaho yabari hose ngo nkubaha no gukora kandi ncasanga ntawo umukura umwanya
sha Ujya muhungu na je warambera sympathique vraiment. Aritonda niyakuramukije. Ntomenga numujene nka bijya bisazi twigana. Umenga yakuze kera.
Shani kujya no muhi. Mama nawe mukunda gute.
Yakupfa.
Ah, magara ngo mwana. Naje kwitaba nkasanga numva mbiye ngo si wewe nahamagaye gwara.
Gatufu.
Gusa. Mugabo n'umwana w'indero ndakubari.
Erika sha Francine, urya no kugogwa n'ishure. Mama aratubwira ingene papa kiriho yifyinisha. Ko none ubu yibonamo umugore mugabo. Kandi natwegwe turabibona n'ukuri.
Erega sinzi byo twari ko turaganira na gwara by'ubuzima. Nazi umugani yanciri.
Narumi. Yaguciri umugani nyabakiga France.
Basha ndo ndacawe ino muhungu. Yambari yengo. Umutima w'impfuvyo watanze umutwe kumera ivi. Nacho nasubijeyo sana.
Cyashije muhungu. Naho ndamukunda none yongeye kurushirizaho n'ukuri. Kumbe ni sage gusha iyo hose.
Kumbe ahora umukunda. Cyane. Mirange ndaye umukubwirire. Nawe guhindukirije kwa gatimu.
Da. Kurangaho ubwo burofasha. urabona aho umukobwa ari watangura kugira ngo umuhungu aramukonde no banari mwene mama kandi nawe we ndumva ko tamurabari ibi nokuri
oya jewe naho no bandamukunda kwa yaramaze kuba musazane dukundana ngo bavandimwe ntakindi
ingo tuvomere rero tuduge ibyo bahungu ntibaragira kunza mu moto mugani wa mama wanje
Sha na utabiyumvira amatwa semira bo baramaze kuyumvira
koranga ubwo bugogosha je hari umuhungu yonyimvira
Hewa mutama berahiye iyi nama yatebye gutango ahanje ndiruka ngo nacere none muracyari
narindirira nka gutangura
aho
emwe nasigaye nicuza nicyatumye nza ntikuye n'ubucu
urakoze ntanze ari kwica kandi noneho birango ntije guteba
mwananje gateba ntacya ndayiba nkitahira ugira ngo hari kindi bavuga atari byerekeye amafaranga
jewe no usanga abana banje bamenye nokuri nta kwita muziko emwe nka yarondera
Mu
buruhuko nibo cyabamfasha kuyarondera.
Wehe urabatuma bagakunda. Erega hanjera. Uraza kumpanurira umugore areke gukimbukira umukobwa wiwe. Burya ngo kwandika ntivuza kwambara ibara.
Ahagombye kuvuga iki kamutama bera.
Imwe urya mukobwa wanje Dorine.
Aho.
Haraha ta twamaze kugarira. Nagira ngo ndavuga nyina mukuntu kakajya kwisunzura
inzu
ngo nindamurekera umwana ngo ari kariga ngo arazi icyo akora
yemwe kaye aho rero ibyo si byiza mutaha
ntumviririza na
kuko nta mukobwa wo kugenda ijoro
ni ibara
kandi naho yoba data wanje yiga
hey.
Igitugu kirakora ntigisumba izosi
emwe aha narariye n'agatongo kugira ndamugurire birya bikoresho bamutumye mbega nyene we bakwatsa nga
mbega ibikoresho wariri itongo n'ibikoresho nyabaki jewe ataramakaye na minerval nta yandi babatumye
wowe nta gikoresho ujya mwana wawe yakubwiye ngo bamutumye giciye amafaranga 100,000
yemwe gaye yemwe no bambesha n'ukuri hakagira amafaranga yonyaka muri ino minsi
nanje naje mu nama simva ngaha ntamenye ibyo ari byo none ko haje mwigisha bose nizere ko aja gutanga amajambo
basha arayatanga nyene none sina
twumvikane
yego yewe nyakuba
bavyeyi mukaniye ngaha tugira amahoro rumumenye mu gihugu cacu Nagira ngo muntu nge kuko natebye kuza kubagisha inama ni mvo zitambuye ko nokuri mungirira imbabazi
none ugi inama ni wayigirisha nagira ngo ni diregiteri wenyene yizi
ndabona ko batari bake muri mwebwe muciye mugira makenga kubera atari diregiteri wenyene aje kugirisha inama nokuri ndiko ndabibona
ego nyene nyakubahwa none ni kuki atari diregiteri wenyene yaje kuyigirishiriza
Oya ntimugira makengo ya
None wewe ibibazo byose tujya kukubaza uraza kubitangira inyishi tomo
Oya nukuri ndabasaje ntimugira makenga Directeur ageze ingorane nawe nene tamuvuye ko azigize ku munota wa nyuma ntibyamukundiye ko abagishobora kuza ariko byose twayivuganye yabimbwiye neza Nje gituma natije
Niba kureye ko duge ku ijambo turahe ko twova ngaha buri ko buri
Yego ntabatebeje nagira ndababwire ko abana banyu bagira batangura ibibazo muri no minsi nkuko mubitse no basaba rero ko ngo baho umwanya kwitegura neza mukagabanya kubatuma tujya dukorwa mwahora mubatuma batasha kugira ngo bavyitegure neza
sinzi nk'abandi nayo jeho gwanje ntacyo yashika akora atari guca inzara gusa
reka nawe kubesha none inzara ziyiwe zamaze kuza iminsi yose
kandi nagenda bamenyeshe rero ko tugomba kongera ko ibirasi bibiri kubyo twari dusanganywe kuko ibyo duvize nibikwiye aho rero duca tubasaba agatererano kamaboko canke amafaranga tugira amahoro
nyakubahwa jewe nagira ndabasabe muje muraraba musaba amafaranga ya misi yose mbega mubona tuyakura hehe
oya muratarataza
nta misi heze ngurishije agatongo kanje ngo nguri ikintu kiraho mwatumye abana emwe
Sha,
none ngo nituzana yandi mafaranga.
Mushingana.
Eh?
Cene kuzinda gutegereye neza.
Kubiri.
Je ntakubesha. Kandi mwese mu byumva ha.
Eh.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, iyo yari ntamenwa. Maze rero ndabashimiye cyane n'amakuru twabagejejeho, rwose mukomeze mugubwe neza mu n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mugire weekend nziza.